ubwa mbere kagira tubabwire yuko ibijanye n'ibiganiro leta y'u Burundi yamaze kubigira intumbero ikayamaze kwemeza yuko ibiganiro ari ngombwa imbere mu matora n'inyuma y'amatora gushaho ndetse leta yemeye yuko n'akarere duhurikiyemo gashobora kudufasha kugira ngo abantu dushobore gushika ku biganiro bifise icyo bigamije kandi bifite intumbero yo kubaka demokarasi. Ubu rero nk'uko mubivuze ntabwo ari leta y'u Burundi yahagaritse ibiganiro, gusa leta y'u Burundi icyo yasabye ni uko byotenyumye gatonya kubera twasanzemo twariko turaganira nkumbure dushobora kuba twihenze kuba tuganira bari bo, kuko mugihe twariko turaganira tuvuga ibijanye n'umutekano, tuvuga ibijanye n'amatora, abandi baciye basohora urwandiko ruvuga ko ariko arashyiraho inama nkuru ijejwe kubahiriza amasezerano ya Arusha no kugarukana intwaro ifatiye ku mategeko n'ubutungane. Cyo dusanga rero urwo rwandiko rurashobora kuba rufite ingaruka ku bijyanye n'ibiganiro turimo, dusanga bishobora kuba twihenze kuba turiko turaganira ku buryo twibajije tuti nkumbure n'ibyo twoshika ko wasanga bigoye gushyira mu ngiro kuko ariko turaganira atari bo. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri na twasanze ibiri muri urwo rwandiko atari bitandukaniye n'ibyari bimaze iminsi bikorwa bivugwa gushikaho abo bo mu migambwe bakomye amashyi bagashima iriko ry'ubutegetsi, twabonye umwenga biri mu bukurikirane bw'ibintu byose bagiye barakora bigaragaza yuko ata matora bifuza. So rero dusanga byiza nuko turaba tukajya kwiga neza ibiri muri urwo rwandiko hanyuma ibiganiro kazaza bikabandanya tumaze kubona ingaruka y'ubwo rwandiko ku bijyanye n'ibiganiro. Turiko turagwihweza rero tugwira kugira ngo turabe kwibigana nazo zikabandanye, ariko ntitwasabye ko bihagarara, twasabye yuko byoba biratenyumye gatonya kugira ngo tubane turabe uburemere bw'uwo rwandiko dufatiye ku biganiro n'akamaro kavyo.
Ibiganiro bizosubira gutangura ryari? Igikorwa cyo kwihweza uwo rwandiko muzokirangiza ryari?
Umuhuza wenyene kuri uwo rwandiko rwari rwanditse mu rurimi rw'Igifaransa, yari yatuze ko bamwe akamushirira mu rurimi rw'Icyongereza asanzwe agira ati nigo ni ukumva neza. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri naco murazi yuko ibiganiro twaremeye nk'uko nabivuze ko biba imbere mu matora n'inyuma y'amatora, kandi twaramaze kwifashisha abasanzwe badufasha kubitunganya. Ubwo rero nibatura kuronka akandi karyo bakabona yuko umwanya ubaye mwiza bagezasero babwiye leta aho ibiganiro bizo bigasubirira, twebwe turiteguye ko tubandanya ibiganiro nta ngorane n'imwe tubibonamo. Ubu rero tuzajya turindire umuhuda yarungutswe n'akarere kugira ngo atubwire umwanya abona yuko byose bigatangura.
Amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku munsi wa kabiri tariki 21 y'ukwezi kw'indwi, ariko icyo cyari kibazo leta y'u Burundi ariko irumvikana ko n'abatavuga rumwe nayo. Ibyo ntibishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro muri kazoza?
Sinibaza ko ibyo byo intambamye, kuko n'akarere n'amakungu yose nta n'imwe yigeze ahanura abarundi kutajya mu matora. Yamye duhanura yuko ahubwo amatora yotunganywa yisunzwe ibyiza shingiro n'ari mategeko y'igihugu. Nibaza yuko ibyo n'amatora atagitari kibazo, kuko n'akarere ntiyeze gihanura abarundi kutitaba amatora, ahubwo twagira duhamagarira abarundi kuyitabira ejo ari benshi cyane gusumba ku rugero bayitabiriye ko ku itariki 29. Hanyuma tubabwire yuko ibiganiro bizaza bikabana n'inyuma y'amatora, kuko no mu byo twaganira harimo ndetse n'ibigaragara yuko ari ibyo kuvugana nyuma y'amatora. So rero tubibandanye nyuma y'amatora umuhuza amaze gusubira kwitegura agaza agasura akamenyesha leta ibyo byose bigatangurira.
Abategetsi batatu mu bategetsi bari batanze ibyangombwa kugira ngo bitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu baraye basokoye barabivuyemo, ivyo mubiha insiguro?
Iyo ni insiguro isanzwe cyane muri politiki, kuko si ubwa mbere abitoje bavuga yuko basokoye. Ni ibisanzwe cyane, kandi murumva yuko batatu ku bategetsi ibanda umunani ku bategetsi umunani basabye kuja mu matora, batanu barabandanya amatora yo kwitoza ku kigo cy'umukuru w'igihugu. Nibaza kwishati ari kibazo cyane, si n'ubwa mbere, si no Burundi honyine aho umuntu yifuza kwitoreza ku kibanza kanaka hanyuma agasokora. Ni isanzwe cyane rero muri demokarasi, umuntu yitoza ku kibanza yifuza akakijemo abyifuza, nuko ari n'uburenganzira bwe bwuko agira ati ndabonye yuko ntobandanya ageza agasokora. Ni isanzwe cyane rero narige cyane cyane abo tubona basokoye ni abahora ari abakuru b'igihugu babiri, muri abo batatu muri ko muravuga bahora ku bihugu ni babiri bazi ko basanzwe bafite ikibanza cy'iteka mu nama nkenguzamateka, bafite ubuzima bwabo bwose. Byumvikana yuko bashobora kubona yuko bariko barashaka gusamaza abarundi n'amakungu yuko ibyo byo kwitoza utari wo mugamba wo kwabwira basamaza abantu kugira ngo bafatikanye n'abatifuza kw'amatora yabo.
Ibyo ntibishobora gutuma ibizova mu matora bitemegwa na bose, cyane cyane abanyapolitike mu Burundi?
Ibizova mu matora nta kuntu bitokwemerwa na bose, kuko demokrasi nuko yubatse ivuye matwa ntivyedugwa ngo nuko umuntu yatowe na bose nuko aba yatowe n'abamategeko ategekanye arano baza yuko si mu Burundi honyene ibizova mu matwa n'ingombwa yuko abarundi bavyemera hanyuma batabiyoboka bageze bakitegura kuzobihindura mu nimandi matora yo mu 2020 hanyuma demokrasi rero nkuko nabivuze nuko zubatse ku isi nzima ntibaza yuko bazovyubaha kandi bakabyubahiriza igikuru nuko biza bitsimba sa demokrasi n'umwana mwiza mu Burundi.
Edouard Ndowimana umushikanje Burundi ajejwe intwaro hagati murakoze cyane gose ku kanyamwa duhaye
murakoze.